nzamba
nzambira samirana
Namutse canke mwiriwe nshuti bagenzi ba radio Inzamba gateka kawe turabahaye ikaze makuru twabateguriye turi ku munsi wa gatatu igenekerezo rya 28 ndamukiza mwaka wa 2021 Josine Kaze nije ngirenda yabashikirize nayo akabaza kubagizwe n'igingo nkuru zikurikira Ingaruka z'umwuzurira w'ikiyaga Tanganyika ziriko zibonekeza mu buryo bwinshi igiciro cy'amafi kimaze kuduzwa kushika ku bice hafi 60%. Abarozi bavuga ko batagifise ubushobozi bivuye ku bikoresho murabikurikira muri ano makuru. Ikiza cy'umugera wa corona kirashobora kubandanya kirandagata mu gisagara ca Bujumbura mu gihe mu bibanza bimwe abantu basigaye bipimisha ntibaronswe inyishu nk'uko biko birashikira abanyagihugu bipimisha mu bwiza ahitwa kuri Bonacoeur murabikurikira Amakuru yagateka kazi na muntu ngo igipolisi cari gikwiye gukora amatohoza yigenga hakamenyekana abanyuje Alexis Habimana ku munsi wa mbere igihe yarahejeje kurekugwa mu barekuwe ku kigongwe cy'umukuru w'igihugu muza gukurikira abo mu Runani RCP mukanya idonido ryano makuru
Inzamba
Ndasubiye kubaramutsa ano makuru tuyatangurire mu yavugwa mu gisata cy'ubutunzi n'ubutungane hari umunywanyi wa CNDD-FDD ava ku mutumba Gasenga zone Bigina ya komine Kayogoro ari mu gasho kuva kuri uyu wa mbere yagirizwa kugura ibigori ku giciro kiri munsi cyashinzwe na leta amakuru ava aho muri iyo komine yemeza ko intandaro ya byose ari itunganywa nabi ryo kugurisha umwimbu w'abo banyagihugu muri iyo ntara idonido na Diane Nkurunziza
umunywanyi afunzwe asanzwe azi ku izina rya Nimenya Rashide nk'uko amakuru dukura mu bajejwe intwara bivuga uwo munywanyi wa CNDD-FDD kuri uyu wa mbere igenekerezo rya 2026 yagizwe n'igipolisi kuba yaguze umwimbu w'ibigori ku mafaranga ari hagati y'amajana 450 n'amajana 5 icyo giciro kikaba kiri munsi cyane y'amafaranga yashinzwe na leta cy'amajana 680 kandi ataja munsi ku kilo no ku murimye igipolisi kikaba cyaranagize isakwa aho asanzwe aba ariko akaba atacu tatoye nk'uko amakuru dukura mu gipolisi avyemeza ariko abanyagihugu bakavuga ko aho bagiye gusaka atariho hasanzwe hari ububiko bw'ibigori vyiwe bakagira amakenga ko ashobora kurekurwa na rijya basatse ahatariho amakuru dukura aho muri iyo komine avuga ko iyogurwa ku giciro kiri munsi y'ico leta yashinze ahanini ngo riva ku itunganywa nabi y'ico gikorwa cyo kugurira umwimbu abanyagihugu abo basigura ko uwo mwimbu ushorwa ku kibanza kimwe nacyo usanga akiri ku mirwa mikuru y'amakomine naho hagaheza hakabera kure abatari bake abadandaza bo muri komine Kayogoro cyane cyane ngo baraheza rero bagasabahendesha bageze mu zabukuru udufaranga tw'intica ntikize mu gihe nabo baba bayakeneye kugira ngo bikenure mutundi basaba leta kugwiza ibibanza byegeranizwamo umwimbu kugira ntibabandanye abibwa radio Inzamba tukaba twarondeye mu stanteri wa komine Kayogoro Antoine Ndayiragije kugira ngo aduhe umuco ku bijyanye n'igurishwa ry'ibigori muri komine arongoye ariko ntitwashoboye kumuronka
arakoze Diane Nkurunziza igiciro cy'amafi ava mu kiyaga Tanganyika caradugijwe kurenga ku bice 50%. Mu gihe ikiro cy'amafi cyahora kigugwa amafaranga y'amarundi ari hagati y'ibihumbi 18 na 20 ubu kikaba kigeze ku mafaranga ari hagati y'ibihumbi 40 na 45 amakuru ava mu banyagihugu baba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika avuga ko ivyo vyavuye ku mwuzurira w'ikiyaga bigatuma abarozi bataronka ubushobozi bwo kuroba kuko badafise ivyuma bimurika kure abarozi bagasaba kuronka imfashanyo yo batuma bashobora kuronka ivyo bikoresho inkuru tuyibaze Trifine Kaniwabo nkuko bishikirizwa na bamwe mu barovyi ngo ivyuma bakoresha mu kumurika ifi ziri kugira ngo bazirobe ntibirenza kumurika ku metero 30 bavuga ko ayo matara adashika aho ifi ziri kuko amazi yatanganyika yaduze ivyo ngo vyatumye umwimbu w'amafi ugabanuka bituma n'ibiciro biduga ku rugezo rudasanzwe muri kino gihe ikiro c'amafi atandukanye cahora kivugwa hagati y'amafaranga 18,000 n'ibihumbi 20,000 vy'amafaranga y'amarundi kigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 40 n'ibihumbi 45 izo ngorane nkuko babandanya babivuga zisangiwe n'abarovyi baroba mu kiyaga Tanganyika bo mu ntara za Rumonge Makamba na Bujumbura bisigura ko haragahaze mu buhinga bakoresha kuko ngo bagenzi babo bakorera ishira hamwe ry'abarusiya ryitwa Yorogo yigeze gukorera muri ico kiyaga bakoresha amatara yo mu bwoko bita encore bamurika ku metero zirenga amajana 50 winjira hagati mu kiyaga ico gihe umwimbo w'amafi waboneka ku rugero rushimishije bavuga ko hari gice kinini cyatanga nika kitarobwamwo kubera ubukene bw'ibikoresho ayo matara yo mu bwoko bwa anko hamurikira kure ngo yoba yarahagaritswe gukoreshwa biturutse kwizimba ry'igitoro nayo matara ubwayo nyene nkuko abarovyi babisigura basaba abajeje uburovyi mu kiyaga Tanganyika kubaronsa ibikoresho bishobora kumurikira kure kugira ngo bagwize umwimbu w'ifi ntitwashoboye kuronka abajeje uburovyi mu kiyaga Tanganyika kugira ngo batubwire ico biyumvira kuri izo ngorane abarovyi bafise
Turacari mu gisata c'ubutunzi ishavuriraniga ku bakozi bagasandugu ko kuziganya no kugurana na ikode kubera amafaranga y'ikori ku mushahara bakatwa n'ubuyobozi atazwi n'amategeko umuyobozi wa ikode Nikodem yagirizwa asigura ko ari ibirarane vy'amakori yo mwaka 2018 atarishwe iyo siguro ikaba itanyura abakozi mu gihe kandi bavuga ko bamaze amezi ane batakivuzwa kandi babandanya bakatwa amafaranga mu ishira hamwe ryo kuvuzanya gitwa Solis inkuru tubaza Josephine Jones Nkunzimana
Ivyo yagirizwa n'abakozi umuyobozi mukuru w'ishiramwe ryo kuziganya no kugurana na ikode niyo ngabo Nikodem ngo bifashwamwo na Conseil d'administration ugwego rwategerezwa kumushira kwijisho ngo akoresha amayero adasanzwe hagatogwa abagenzi biwe mu gihe amategeko atavyemera wabonye ko yo mugora mu gufata ingingo acamuha igifukamunwa niyo ngabo Nikodem aragirizwa n'abakozi ubunyonyezi biciye mu mafaranga y'ikori ku mushahara babakata ku kwezi atazwi n'amategeko uyu muyobozi agasigura ko ari ibirarane vy'amakori yo mu mwaka wa 2018 atarishwe nkuko umwe mu bakozi abivuga
cyane n'amafaranga abakozi bafata ku makote sibura yuko ari amafaranga ya ento mutaba ari gukura ku kisho cy'icya gratifikasiyo mutaba ibyo byose runda na manyanga kuko nta na hamwe cyanditse ikindi kandi arabiraza ibindi byazibwira abakozi muri uwo mwaka
iyindi myidogo y'abakozi ngo haheze amezi ane batariko baravugwa kandi bakabakata ku kwezi amafaranga y'intererano yo kwivuza muri mutualite Solis
ikijyanye n'amafaranga akatwa abakozi yo kwivuza mu gihe bisanzwe bizwi yuko ishyirahamwe cyangwa mutualite bita Solis bivuga ko yahagaritse amasezerano n'iryo shyirahamwe rya Ecode Microfinance ariko amafaranga bakababandanya bayakatwa
ukwezi ugomba gukora kwa kane nije twijyanye guhera mu kwezi kwa mbere hanyuma amahera nayo bakata 300 ku muntu ku kwezi
Abakozi bishirahamwe ikode basaba bashimitse Conseil d'administration gukurikiranira hafi ibikorwa by'uyu muyobozi w'iryo shirahamwe ibintu bitararenga inkombe kuvyerekeye kwivuza ubujejwe akazi muri iryo shirahamwe yandikiye ubutumwa abakozi ko byahagaritswe kubera bariko bavugwa nabi muri mutualite Solis twarondiye niyo ngabo Nikodeme umuyobozi mukuru wa ikode ngo agire icyo ashikirize ku byo yagirizwa ariko turamukena
inzamba
tubandanye n'igisata c'amagara y'abantu abanyeshuri barenga 30 harimwo n'ujejwe ivyigwa nibo bamaze gutogwa umugera wa coronavirus ku ishure ryisumbuye rya Kiremba mu ntara ya Ngozi kuva ku munsi wa mbere amakuru ava kuri iryo shuri akemeza ko ari abana bayizanye bavuye mu buruhuko bamwe mu banyeshuri n'abarezi bagatumwiko mu kuyobozi bw'iryo shuri ko bwasamaye mu gusuzuma ko abana bose bagarutse bipimishije COVID-19 nkuko vyari mu itegeko uruganda rwa radio inzamba rukaba rutararonka uburongo y'iryo shuri ryisumbuye rya Kiremba kugira atange umuco muri kino gihe ipimwa ry'abanyeshure bose rikaba rikibandanya. Tugaruke mu gisagara ca Bujumbura muri ico gisata nyene c'amagara y'abantu. Imyidogo ni yose mu basanzwe bipimisha ikiza coronavirus ahitwa kuri Bonaccueil mu gisagara ca Bujumbura kubera ko bataronswa inyishu y'ivyo iyo bipimishije ico kiza. Abanyagihugu bavuga ko ivyo bizotuma ico kiza kirandagata, bagasaba leta gukurikirana hagufi ico kibazo kugira ico kiza kigabanuke. Inkuru tubaza Alexandre Niyongeko.
Abo banyagihugu bavuga ko badatahura na gato kubona abantu baje kwipimisha ikiza cha coronavirus ariko hagahira hafi kiringo cy'ibyo yose batararonka inyishu. Abo banyagihugu bakavuga ko ivyo vyoba bituruka kubera hari kibanza kimwe rudende bipimishiriza ko kiri aho bita kuri Bonaccueil muri zone bwiza mu gisagara cha Bujumbura. Abandi nabo bakibaza ko vyoba bituruka ku bukene bw'ibikoresho bita mareactif, kuko bitumvikana kubona hahera indwi yose batararonka inyishu. Kwabo banyagihugu ivyo bishobora kugira ingaruka ku magara y'abantu mu gutuma ico kiza kibandanya kigwira, kuko umuntu ashobora kwandukiza abandi kubera ataramenya uko amagara yiwe yifashe. Ayandi makenga bavuga nuko abanyeshure bashobora kwandura ico kiza kuko abana bipimishije COVID-19 baronka inyishu batevye cane. Ivyo biruko mu gihe mu ndwi heze ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buherutse kugurura ikigo mu bitaro vyitiriwe Umuganwa Rudoviko Rwagasore co gupima no kwakira abarwayi coronavirus. Ico gihe ubushikiranganji bwamenyesheje ko hagiye kuza haratangwa inyishu z'ibipimo vya COVID biciye mu butumwa bugufi ku matelefone ngendanwa. Radio Inzamba Gateka Kawe ntiturashobora kuronka abo muri ubwo bushikiranganji kugira ngo batange umuco kuri iyo myidogo.
Arakoze Alexandre Niyonge ko tubandanye n'amakuru y'agateka kazi na muntu. Ngahitira Jean-Claude yarasanzwe atwara ishirahamwe ry'abakokayi mu Burundi afungiwe mu biro vy'iperereza mu gisagara ca Bujumbura. Yafashwe ku munsi wa kabiri n'abakozi b'iperereza. Ni mu gihe kuri uyu wa gatatu vyari bitegekanijwe ko uwo Gahitira Jean-Claude yari kuja kumvirizwa hamwe n'uwitwa Levis ashigwa imbere na bamwe mu bategetsi b'iperereza ngo abari we azotwara ishirahamwe ry'abakokayi bumvirizwa n'umushikiranganji bw'intwaro yo hagati n'umutekano. Amakuru dukura mu bakokayi avuga ko bariko baritunganya ngo batangure gukora hisunzwe ivyasabwe n'umushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu. Ayo makuru nyene avuga ko abo bakokayi batemera uwo Lewis. Twobibutsa ko ingingo yo guhagarika ibikorwa vy'abakokayi yafashwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu ndera ko buca Jave hari mu kwezi kwa kabiri kuno mwaka. Muri ico gisata nyene ishirahamwe Réseau des Citoyens Probe rirasaba ko hoba amatohoza yihuta kw'inyuruzwa ry'umwe mu barekuwe ku munsi wa mbere ku kigongo c'umukuru w'igihugu. Uwo nawe akaba ari uwitwa Alexis Sabimana. Ku bwa Jarve Nibigira, icegera c'uburongoye Réseau des Citoyens Probe ngo kubona hari abanyuruzwa barekuwe vyerekana ko hari abarekuwe hari abandi mu bategetsi b'igihugu batabishaka. Tega amatwi Jarve Nibigira.
Rero uyu munsi babaje kubona yuko hariho umuntu ashobora kuba yarekuriwe mu gihugu hamagaca afatwa akanyuruzwa umuntu amenye iyo yagiye atawuzi ico ariko arazira ico ariko aragirizwa. Ibyo bibaje hamwe mu gihe umukuru w'igihugu yasabye yuko abantu barekuwe bogenda kubana n'abandi bakabana neza mu gihe baterere iterambere ry'igihugu kugira ngo n'ubutere imbere, hama agasaba kandi yuko n'abanyagihugu bubakira neza basobora kuba neza nk'uko babana na kera. Rero uyu munsi usaba yuko rero abajejwe amatohoza igipolisi hamwe na jeje intwaro bugira amatohoza yihuta kugira ngo abaryango b'uwo Alexis Sabimana bashobore kumenyeshwa uwabo ahari n'iyabakiriho kugira ngo bareme nabugira bamaze imyaka itanu bafise agahinda kubera uwabo apfunzwe bashobore kubona uwabo canke nabo bamenyeshe uwabo ahari n'ico bayikorazira kubera uyu munsi. Bishyirikana yuko naho ariho barekuwe batashaka kubore kubwo kubera usanga batari mu mugambwe w'uko butegetsi cyangwa boba bari mu bagerezwa ibyo leta yise yuko kurwanya leta.
Uwo munyororo Alexis Sabimana bivugwa ko vyari bitegekanijwe ko togwa n'urongoye zone Ruziba ari naho avuka. Tukaba twagerageje kumurondera uwarongoye zone Ruziba ariko turamukena kuri telefone yiwe ngendanwa. Ugwego gubutungane mu gihugu ca Malawi gwaraye ruhagaritse mu kiringo kitazwi ingingo yo kurungika impunzi zose mu ikambi y'Izaleka. Iyo ngingo nshasha ikaba yafashwe hari impunzi nyinshi zari zimaze gushika muri iryo kambi ndetse n'izindi zihitamwo guhungira mu bihugu bibanyi. Izo mpunzi zahungiye mu gihugu ca Malawi zirashima iyo ngingo, naho hari abari bamaze kugira uruhombo mu kugurisha gihuti hutu twabo. Uyu numwe mu mpunzi z'abarundi mu gihugu ca Malawi twamuhindu yijwi.
Ariko ku mugoroba hasohotse ingingo muri sentare nkuru agaka yangu ngo kutaje mu handi atacho muzo gushika batari bake ariko abandi bane bari kuza mu ijoro akirumba basiba ntibaje menye kisumba ndo kugomba gusubira yo nyine ngo basiba haraba ngo amwe batatane ka tanga gusubira inyuma kora bufunge na bemetse ana bari batubara nato bari tangura niyo nyine rero bana ko yahagaze bari hagaretse Ati bamaze subira mu gusabira duhombeje kandi subira mu bikorwa twahora subira duhombeje abantu bari ahombeje nk'ibintu umuhiri nawe ahombeje ibintu bye bitari bike na gushya amahera ntabwo bakugurisha ugasanga indi munsi yawe nabiguze ari byo nadandaza ugasanga niko nagurisha munsi yawe nabirango rero ntatawe umuntu yahombeye mukaba nta kundi tugenda tudasubira rero vuba turaha
Nikuro ya makuru ajanye n'impunzi zahungiye muri Malawi dusozereye ano makuru mwakoze mwese abadukurikiye bagenzi bacu badufashije kuyegeranya mwese turabakengurukiye mugira amahoro iwanyu naho ubutaha